murumva radiyo ijwi rya Amerika. Radiyo ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri umunsi wa gatanu tariki 12 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2017. Dusamiranira Washington DC, muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya waca ikiganiro muri isanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa ni radio ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Abifuza rero kugira icyo bashikirije, ikiganiro ni cyanyu, ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangire kugira duce ijya nino icyo ibibazo turiko turavugana ko. Abifuza kutwandikira ku nimero zacu WhatsApp ni 2241993031. Ndasubiramo 2241 murambabarira 2241931. Ikiganiro ni muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwese muratumiwe mu kiganiro muri isanga, ikiganiro cy'abakenyezi buri minsi ya gatanu. Leta y'u Burundi yahaye igihe cy'amezi abiri abagabo n'abagore bahisemo kubana nk'abubatse kuba biyandikishije mu butegetsi. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ku igenekezo rya 9 kwezi kwa gatanu mu ruganda rwo guhimiriza kuri icyo gikorwa, urugamba rwarimwo abo bose bakora mu biro bijejwe gufatanya ingo mu makomine y'igihugu, batangaje ko abatazobikora bazofatirwa ibihano hisunzwe amategeko. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yahagurukiye icyo kibazo, aho mu bihe biheze yatangaje ko aba bana ataho banditswe abagabo barongora abagore barenze umwe, abagize ingeso y'ubusambanyi nk'umwuga, kubwiwe ngo ari byo bivyara amatati atari make mu miryango. Mbega abakenyezi basanzwe ari nabo bagira ingaruka zifatiye no guharikwa bavyibaza kwiki? Mbega niki kiriko kirakorwa mwishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko ririko rirategurwa canke ririko rirashigwa mu ngiro? Abatumire rero muri iki kiganiro ni Anatoli Ndayishimiye, arongoye ishirahamwe Kafobe, nurunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi. Ndabaramukije nyakubahwa Anatoli Ndayishimiye. Turumva tufise ibibazo ku bijanye n'imirongo ya telefone. Twari twifuje kandi no gutumira Terence Ntahiraja, umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu mu Burundi, akaba ari nawe avugira ubushikiranganji buzoshira mu ngiro iryo tegeko, ariko turacamurondera kumbure aracafatiriwe. Sinzi ko ku murongo turaronka Anatoli, batubwiye yuko ataraboneka. Reka tube turamira mate gatoyi tukirondera abo batumire.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu, kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu.
Radio Ijwi rya Amerika muratubabarira ntituriko turaronka abatumire bacu kubwo ingorane zo mu buhinga bw'ivyuma bya telefone. Twari twavuze yuko Leta y'u Burundi yahaye igihe cy'amezi abiri abagabo n'abagore bahisemo kubana nk'abubatse kuba biyandikishije mu butegetsi. Ni mu byavuye mu kiganiro cyo guhanahanya ibyumviro ku igenekezo ry'icenda z'ukwezi kwa gatanu. Uruganda rwo guhimiriza kuri icyo gikorwa rwahuje abajejwe gufatanya ingo mu makomine y'igihugu cyose cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza akaba yavuze yuko ababana ataho banditswe abagabo barongora abagore barenze umwe, abagize ingeso y'ubusambanyi nk'umwuga kubyihirwa ari ibyo bibyara amatati atari make mu miryango. Deka tusabe turabe abanyagihugu kumbure nabo bagira icyo bagishikirije ko turacyari ko turarondera nabo ibyuma bya telefone biracyatugoye gatoye. Twari dufite abatumire babiri Anatoli Ndayishimiye arongoye ishyirahamwe Kafobe, urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi, kugira nk'abakenyezi bagire icyo babivuga ko twari twatumiye kandi n'umwunganirizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu mu Burundi, akaba ari nawe avugira ubwo bushikiranganji, ariko bose ntiturashobora kubaronka. Ariko turafise abanywanyi kuri telefone, turafise Sabiyumva kuri telefone. Sabiyumva mwiriwe.
Amahoro.
Ego me Sabiyumva, mwumvise ikibazo turiko turavuga ko hari ciyumviro canke ico mwamugomba gushikiriza.
Je ico nagira ndabivuge ko cyane kabisa burya Burundi cyatiho cyari kujya imbere uravye ubuzima abanyagihugu babayemo. Jewe nk'ikintu cya mbere no banza kuvuga no kubera tutarose umitumye nari kumubaza. Je icya mbere nuko ubu kabisa uravye Burundi ubuzima buzimbye tubayemo, sico cya mbere wo banza kwihutira, ahubwo ico bo banza kwihutira icya mbere cyo mu Burundi igitoro ntitugira. Agasukari isukari ikorerwa ngaha mu Burundi nyene ntituronka. Hama uravye ubuzima bw'igihugu muto muto abayemo cyane cyane niwe ahagwa. Gusa rero jyewe icyo nari kuvuga cya mbere ni uko kabisa mu Burundi uravye imibereho y'abantu ukuntu bari babayeho, icyo sicyo umukuru w'igihugu cya mbere yari kubanza gushyira imbere, ahubwo icyo bari gushyira imbere cyane cyane kwari kubanza kwitaho uko abanyagihugu bo baho hameze, navyo bakazota kubigira mu nyuma. Eske none aba ako inzi imiryango mu Burundi yari sanzwe ibayeho, nagira nari kubaza cyane neza neza ingene ko abayisilamu mu myemerere yabo nabo barekuriwe gushaka abagore bashika bane, none urya barabona yuko ko ayo mategeko bazoyubahiriza. Murakoze mu kwijwi rya Amerika.
Ariko Sabiyumva ndakubaze kwico naco ne hari kibazo ibibazo by'ingo n'imiryango ari ibindi bibazo igihugu giteza kwitaho. Hari ingorane ziriho nico kibazo gikozwe naho n'ibindi biriho.
Ye icha kabisa ndumva ego zari ziza cyane babira baka mugabo kubinsi uko bo cyabayifata nk'itegeko, ahubwo nuko bo banza bagategura abarundi bakababyanye ni murabe ingaruka zibi muba muri ko murabamwo, mufate ingingo mwebwe nyene bakujya abavuga ati ni kuvyara ku rugero, nuko umuntu wese bayihaye pla avuga ati jiwe ubuzima mbayemo mu muryango w'iwanje ndabona ko nzoshobora gutunga abana bangana uku, akaba ariwe yabaje kwihapira kandi ari uko we nyene yabishatse, n'andi bazoguma babivuga uko nyene amuganda twatazobyubahiriza Abarundi.
Yego mereka twakire Emile nawe. Emile muratwumva?
Ndabumva cyane.
Yego Emile muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura, nagomba guterera sinari hafi ya karadiyo, sinzi ko hari umutumire.
Umutumire ntituramuronka, twagize ibibazo bya telefone mu buhinga bw'ivyuma, ariko turabandanya tumurondera. Turiko tubasaba mwebwe mugire icyo mushikiriza mu kurindira abatumire.
Yego rero ntanga intererano ngira ko kuki ku cyo mwatangaje kuri Facebook. Ndabona kubona iyo ngingo no kuri ishobora kugorana kujya mu ngiro kuko genda biravye nkuko nabyanditse mu Burundi n'ibyo amategeko atari make ratangajwe kenshi abafisi ingufu cyane mu gihe ariko aratangaza ku maradiyo ku mateleviziyo ariko ukarindira ko ayo mategeko yoshyirwa mu ngiro ukabibura ikibabaje rero yego ni by'ukuri amategeko aratogwa kandi bisaba uburyo bwinshi ubujejwe kuwushyira mu ngiro ayo mategeko kenshi usanga umenga ntabikurikiranira hafi amategeko arashinga umenga niya nkayabyara muca ati ahanje ndaranga igihe hasigaye aho mwungere ikibabaje rero gusumba nuko ayo mategeko iyo ariko nkabirya amategeko ntuzenyana ko abashikiranganji muri antunga abashikiranganji bariko bariga integuro y'itegeko hakoreshwa uburyo bwa leta kuri narije mu nama nshingamateka hakoreshwa uburyo bwa leta kujya mu nama nkenguzamateka ni uburyo bwa leta aho hose ni gake bishikari gasubira inyuma aho hose ni uburyo bwa leta bukoreshwa rero birababaje cyane mu gihe itegeko ryabayeho rigashyirwa ku mukono n'umukuru w'igihugu iba ryatwaye uburyo bwinshi birumvikana ariko ukarindira ko iryo bwirizwa ryotanga umusaruro ukabibura ikintu njyena niyumvira kibituma hari amategeko ashingwa ugasanga nta ngingo nkurikiza nako nkerekeza zigenda ziyaherekeje nibyo birumvikana natanze akarorero k'itegeko ryashinzwe mu Burundi ryashinze nimba ntihenze n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi itegeko rivuga ati ibitungwa byose bitegereza gutungirwa mu ngo iryo tegeko n'ukuri ni intara z'ikinara njyewe naragerageje kubaza ahantu mvuka nta gitungwa na kimwe kijya hanze kigiye hanze ndetse urabona biranazimbye gutumira inka mu rugo mu Burundi si ikintu cyoroshye wihenze ukabura ugashyira igitumwa cyawe mu murimi wawe no kurinda bitomoye mu murimi wawe.
Emile ntituri kuri ibyo by'ibitungwa reka tuvuge kuri ibi turiko turavuga by'iri tegeko.
Ego nariko reka ibyo mbe naribangiriye ko mbandanyira itegeko ndimo n'imiryango nkuko batari bake babivuze hari abategetsi batari bake usanga bafise abagore barenga umwe cyo ni ukuri umutumire ntiyashyika aze kumbwira ikintu cyotuma umutegetsi ibyo bwirizwa ryumufata nta kindi murakoze kuba mwamaye ijambo
ariko umutegetsi wese umunyagihugu mu bandi ku buryo tufatwa n'iryo tegeko
nakumva mu munyamakuru biragoye hari aho bishyika n'ibyo ariko abajeje kurishyira mu ngiro niho haba ikibazo cyane bahura n'intambamyi zikomeye rero ikibabaje gusumba mu bihugu biteye imbere mu bisanzwe iyo umukuru w'igihugu yashyize umukono ku ibwirizwa cyangwa itegeko haba hasigaye kuwongera rishyira mu ngiro rero iyo bimunaniye mu bihugu biteye imbere byemenyereye kubona kenshi ahita atanga imihoho agashyikiriza uwamuhaye ako kazi ati njyewe birananira ku neza y'igihugu urabe usubirize ubundi iyo bishobora ariko mu Burundi n'ukuri barafise ibibazo bikomeye abantu bajejwe gushyira mu ngiro amategeko aba yatewe umukono n'umukuru w'igihugu.
Egome urakoze Emile ibyiyumviro byanyu mwese afise uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro byiwe. Radio Ijwi ry'Amerika batubwiye yuko umutumire Anatoli Ndayishimiye yabonetse. Anatoli mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego me turabasabye imbabazi twagerageje kubarondera ariko ivyuma ntivyakunze nibaza yuko bigiye kumera neza.
Turabyifugiye.
Ego me reka tugaruke rero ku kibazo cacu nkuko twabivuze ubwa mbere leta y'u Burundi yahaye igihe cy'amezi abiri abagabo n'abagore bahisemwo kubana nk'abubatse kuba biyandikishije mu butegetsi. Twakivuze ko ibitari bike hari n'abamaze kugira icyo bayivuga ko mwebwe nk'abaserukira abakenyezi muri Kafobe urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi mubivuga ku iki?
Twebwe aha muri Kafobe turabishima kubera yuko leta yari yahimirije kuva kera ngo abantu bubatse bidaciye mu mategeko biyandikishe kandi abatari bake bariyandikishije nk'aho dutumbereye nk'aho dukorera mu ntara ya Makamba barafashije imiryango amajana atandatu mu makomune abiri kugira ngo yiyandikishe. Ubu rero bagiye barabahimiriza ngo babandanye biyandikisha, ni byiza kubera yuko bituma mu rugo ibintu bitungana, abantu bakabana bubahana bari kumwe nyene, umwe wese akumva yuko ari kumwe n'ubundi n'amategeko amukingiye. Hanyuma na cyane cyane abana nibo baba haronkera agahengwe gusumbya nabo bakuze.
Nari kirempuge nti
ikiringo cy'amezi abiri ni gito kubera yuko burya bisaba uburyo. Iyo bagomba kujya kwiyandikisha hariho amafaranga basabwa, naho yaba ari make usanga bene abo oye bamwe bafise amikoro make. Hanyuma rero bigaheza bikaca bibagora ingene baronka ayo mahera. Hanyuma hariho n'ikindi kintuma mvuga ko ayo mezi abiri ari make, ni uko burya usanga kugira ngo abantu baje kwandikwa bashyire hamwe uko babanza kuba babiganiriye bakabyumva kumwe. Hari aho rero bigorana yuko nk'umugabo yari yifitiye abagore batatu atanu umwe yanditse, urumva bose baba bashaka kwandikwa mugabo bica bigorana kubera amategeko amurekurira kwandikwa n'umwe. Urumva rero yuko icyo kiringo cy'amezi abiri numva umengo ni gito kugira ngo gifashe abantu bafise mwene izo ngorane kugira ngo bashobore kwiyandikisha.
Ego me twari twifuje no kuvugana na Terence Ntayiraje ariko ntituramuronka gushikubungira aracyafatiriwe, ni nabo mu bushikiranganje bwabo bajejwe no gushira mu ngiro ayo mategeko. Kumbure bari kutubwira aho ivyo bikogwa n'ukuntu babitekanya kubikora. Ariko reka ndabagaruke ko muri abakenyezi twovuga yuko mu gihe byo ja mu ngiro mwoca mwiruhutsa kuko ni mwe mwari mubangamiwe cyane n'iyo ngeso yo guhariko.
Twiruhutsa gatoyi kuko urumva nk'umugabo yari afite abagore batatu ategerezwa guhitamo umwe, abo babiri nabo birabagoye baca baja he baba bande. Niho cyahaba n'ikindi gituma uwo mugabo n'abo bana aba yarabyaranye n'abo bandi be n'abo bandi nyine yoheza akaguma abashigikira kugira bashobore gushikana abo bana mu bigero. Niho rero twoheza tukiruhutsa tubonye abana bose bafise ababyeyi bose, kuko ubu uye ibintu bitubabaza cyane, urabona abana baguma ariko barayerera babura ubuhitayeho baha muri icyo gihe babishishikaye rwose. Abo bana boheza bakaba bafite ababyeyi bose bakareka kuba impfubyi kandi ababyeyi bakiriho. Icyo rero nicyo dufasha tukiruhutsa tubonye yuko twibaza yuko n'aba bana bari mu ibarabara boheza bakagabanuka.
Ego mehereka twakire Eric kuri telefone ngira arafise ikibazo. Eric mwiriwe.
Biwe neza.
Ego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Ndikemba ni muri jere ni kashimira Imana Eric.
Ego.
Rumwe kibazo cyane nabonye ngo itegeko ry'uko abantu bandikwa bose abubakanye.
Ego bandanye.
Jembo na yuko bigoye gushyira mu ngiro. Kubera nta kuntu ushobora kubyandikisha kandi bakamahera menshi mu ikomine n'ubukene buhari. Awa murakoze cyane.
Gome reka tugaruke kuri Anatoli Ndayishimiye, uyo muntu asa n'ubashigikiye, hari icyo mwunganira?
Ko mugabo cewe nguma ngira nti ko bo kwandikwa bose numva byo bati ni byiza cyane, gusa iki kiringo cy'amezi abiri nico mbona ari gito kuko nk'ibyo biza bidufasha ko itegeko riherutse gusohoka ryasohotse itariki 22 z'ukwezi kw'icyenda mu 2016 cyane n'ibyo gukingira umukenyezi ku mabi akoregwa ibyo hariho ingingo ya 24 ivuga yuko ababanye abubakanye batuba neza nk'uko amategeko abivuga bibujijwe. Iryo tegeko ribuza abantu guharika buza no kubana no gucikiza.
Yego.
Rero iyo ngingo numva umengo ije gushimangira ibibwirizwa, ariko rero boheza bakaraba ingene bafasha birareke mu ngiro, kubera nk'uko uwo mu Eric ahejeje kubivuga, burya ubukene buriho mu gihugu, urabona urupfura ruragwa n'uwarimye ntiyimbure, izuba rikaka n'uwo byari bigeze hagati ntikere, hanyuma bakaraba ingene bogabanya ayo mahera n'ibyaba ari 2000 bakagira nk'amajana 5 kugira ngo abantu bose bashobore kwiyandikisha.
Mwebwe muserukira abandi bakenyezi kw'ico kibazo, kenshi hari n'abatumwikomo ku bakenyezi kuko bavuga yuko bamwe bishora bakemera kurongorwa n'abagabo bafise abandi bagore, muri hari ibikorwa vyihimiriza ku bagore bagenzi banyu kugira nabo nyene bifate bagumye ibanga ntibahurumbire kumbura ayo matungo, hari ibikorwa nk'ivyo muriko murakora muri Kafobe?
Ibikorwa nk'ibyo birakorwa, mbere tubihera mu masosiyasiyon, mu mashyirahamwe yacu ajejwe guteza imbere agateka k'umwigeme, hanyuma rero bagaheza bakaca bigisha abo bana b'abakobwa bakiri bato ingene bokwifata n'ingene bokwirinda kuza barigemura. Mugabo urwatsi yuko igikorwa c'ukwigisha ari c'ubuhozako, naho tuba turiko turabivuga ntihabura abacisha mu mbavu, kubera yuko burya ubukene ni bubi kandi n'ugusonza kurababaza. Hariho rero abantu binanira kwihangana bagaheza bakaca bacishamwo bakigemura, ubwo hariho itegeko ribibuza nabo nyene boheza bakigumya.
Ego me, murakoze. Turafise kandi sinzi umunsi kuri telefone, sinzi umunsi mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego me, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Je mpagaze mu Cyumbura. Bo, icyo nashaka gushikiriza.
Ego.
Nashaka kubaza uwo mudama Rongo igisha amajyabo Kafobe.
Ego.
Umukenyezi mu Burundi tuzi ko itegeko yemera umugabo gutunga umugore umwe. Umugabo yaba amaze kuba afite bagore barenga umwe agasanga amasano n'abandi bana, mu gihe iyo ngingo izozitamunyura umwe azohitunga umugore umwe. None abo bandi bagore bazoca badahehe, abo bana bazoca bandikwa kuri inde? Nashaka bampe umutotsi wabahererekanije nk'ico bazoca bafasha abo bandi bagore.
Egome, ariko byari kuba byiza iyo turonka Terence ari mu bushikiranganyi bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ariko reka nawe tumuhakanya Anatoli, hari icyo kivuga ko?
So icyo ndakivuga ko nuko nkuko nawe nabivuze kare, abo bakenyezi bandi baba batatowe ngo babane n'uwo mugabo, nabo nyene ntibocha nuko nawe nabivuze yuko batoca babata, hotegekanywa ingene uwo mugabo aguma afasha abo bagore n'abo bana, kuko ibyo ari byo byose nabamuvuye ko nabamwamuka ko nabo nyene n'abana biyiwe, naho amategeko atamurekurira ko abandikisha bagaheza bakabatunga, kuko abo bana uwo mugore nabo nyene barafise uburenganzira bwo kubaho neza mu gihugu cabo nk'abandi bantu. Nivyo rero twibaza yuko no muri iryo tegeko ngira ngo boba barashizemwo, iyo turonka abo bantu bavyanditse kugira batubwire neza yuko ico bagishizemwo yodufasha.
Ego me, murakoze. Ikiganiro ni canyu. Turafise Inosa kuri telefone. Inosa, mwiriwe. Inosa, ntitwumva neza. Ego me, mufise icyumviro cyangwa ikibazo?
Ni icyumviro cy'urusengero. kubera kuba yuko umugabo we kimwe yokera umukoro w'umuhungu abagabo barafite ingeso yo kwitana abagore babiri babiri umwe yarakikawa hariho ingeso zo kwitana abagore babiri babiri icyo cyumviro natwe tukaba tugishyigikiye bakaza barazana nk'umugore nk'umwe mu mategeko n'umugore umwe iyo ngeso bakayicuza kubera usanga mu miryango bicanishamo hakirirwa mu matati y'amatongo birirwa mu nduru
egome nta kindi wongera ko
oya nta kindi wongera ko kubera iyo umugabo azanye nk'abagore babiri bama mu nduru mu matati y'amatongo mugabo yifite umugore umwe nta ngorane muri bo baka neza mukabana neza cyane cyane icoma n'iyagawa keze abagabo bashaka na bagore bari babiri icyo tegeko cya bikwiye gusohoka umugabo ntareze umugore umwe
egome icyo asa n'uwari yakivuze ko ariko reka nze ku kibazo cyabajijwe n'umunywanyi yatwandikiye kuri interineti yavuze ngo ni byiza ngo itegeko ngo ryoba ari ryiza kuko ngo n'abakobwa basigaye banka imisore ngo kubera ubukene ifise bagakunda abo batama bifitiye amahera anatori ndayishimiye ibi bintu uyu muntu yavuze yitwa Hakizimana Jean Marie hari icyo muvuga ko
Hakizimana Jean Marie ashobora kuba yarabibonye ni bimwe ariko ndavuga nti hariho abantu bigora kwigumya iyo bashonje cyangwa iyo bakenye iyo rero hari itegeko ribibutsa kandi rigashyirwa mu ngiro kuko hari aho tubona amategeko menshi meza muri iki gihugu cacu aba ariho mugabo kugeraje mu ngiro ugasanga nibyo bigorana ubu rero tugize Imana ayo mategeko akaja mu ngiro n'abo bantu rero boheza bakagerageza bagakurikiza ayo mategeko kuko ibyo nk'uko Inosa ahejeje kubivuga bitera amatasi haba mu ngo hanyuma n'uwo mwana w'umwigeme agiye gusambuza urugo rwa murundi yoheza akabireka kuko azi yuko hariho amategeko akingiye urwo rugo hanyuma nawe nyine agaheza akamenya ingene yibeshaho kandi twebwe ku ruhare rw'iwacu tubandanye dukomeza inyigisho zo kugira ngo abana b'abakobwa bagumane indero kirundi bongere baze baramenya yuko icyo udashaka ko bakubwirira nawe ntukakigirira abandi
egome murakoze turafise kandi Bosco kuri telefone Bosco mwiriwe
mwiriwe
egome mugira icyo mushikirije
kuri ibyo kuvamene ibyo byose byari byiza
ego
gusa amatengo umuntu yagira nk'ubu tuko turaba amadini amwe amwe atandukanye hari nk'abemera ko umuntu abagana abagore barenga umwe mbe bo byo bari baraba ndavuga nk'ababisilamu cyane cyane ndetse n'izina rimwe mfite mu bahoze
egome ariko uwaserukiye ubushikiranganji ntitwashoboye ku murongo uno munsi kubera ibibazo bya telefone ariko sinzi ko Anatoli ndayishimiye hari icyo yo kwishyura
ku bijyanye nabo bayisilamu bagira abagore barenga umwe burya iyo itegeko riri mu gihugu rikurikizwa na bose nabo nyine nibaza yuko iyo bageze kujya kwandikisha abo bakenyezi bandikisha umwe kandi ibyo byose biguma ari ingorane kubera yuko n'iyo uwo mushinga ntahaba atakiriho usanga hari hindyane z'ingene bagabura amatungo rero nibaza yuko itegeko rimaze kuza ryo kubahirizwa na bose baba abo bayisilamu baba bakatolika baba abandi basenga mu yandi madini yose kuko burya iyo itegeko ryubahirijwe na bose niho riheza rikagira akamaro mu gihugu
egome nk'uko twabibabwiye hariho abanywanyi babandanye batwandikira ku rubuga ngurukana bumenyi Desire niyukuri avuga ati harabubatse batanditswe bibaniye neza gusumba abanditswe kuko batahura icyo gushinga umuryango ngo ntiwubaka amategeko madame Anatoli ndayishimiye uyo mwo mubwiriki
yego ubundi sita ko baba biyubakiye neza bakundana mukabona aho muba mukundana itegeko rice rikongereza ingufu z'urwo rukundo muba mufite bibasiza kubera yuko iryo tegeko tujyabo babiri gusa cyane cyane iryo tegeko riza rikingira urubyaro rw'abo bantu nico gituma rero naho boba bubatse bakundana bose baba byiza bakaja kuberekana neza bagiye rero bakiyandikisha kuko ni naho bica byerekana ko bakundana na bose kuko bagira bati turabyemeye n'imbere y'amategeko.
Ego me turiko tuganira ku itegeko ryasohotse riha ikiringo cy'ameza abiri abubatse ababana batanditswe mu mategeko ko bakwiye kubitunganya ataraho bazofatirwa ibihano. Umutumire ni Anatoli Ndayishimiye arongoye Kafobe n'urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi. Umutumire wa kabiri bisa nuko twa mubuze yari ntahiraja Terence umwunganirizi w'umushyirangaji w'intwari hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu ni mu Burundi. Ni turafise Jean Marie kuri telefone. Jean Marie mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego mwe Jean Marie muhagaze he mwifuza gushiriza iki?
Yewe muhagaze muri komine ya Musaga nkaba nagomba guterera icyiyumviro. Iryo tegeko ry'abantu babana batubatse muri sanzu jambo nayo ko na bibiri itabishigikiye ngene nabibona nuko gusa abo bana mu mutima bakaja kwiyandikisha mu komine hama bakagira no kubahana bo nyine ubwabo kubera icya mbere na mbere hubaka umutima ubu bikunda hama bakagenda mu komine kugira babyemeze ibintu byo kubana badaciye mu makomine jambo nayo ko bitabereye bo bireka.
Egome usa n'uwashyigikiye Anatoli Ndayishimiye sinzi ko ari cyo yo kubwira yisunze ibijyanye n'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana nk'uko ubivuze.
Mu bisanzwe niba yagakurikije icyanditswe kubera umuntu mu bisanzwe abaho nyine agendera kuri Bibiliya murabizi kandi ibyo kurungura abagore benshi ibyo ntibirekuriwe nta naho jesi ndabyemera sindabyemera na gato.
Egome ni icyumviro cyawe kandi kirubahirizwa. Anatoli Ndayishimiye hari icyo uwo munganira?
Ego nagomba nongere ko yuko nibaza ko iryo tegeko atari irihimiriza abafite abagore benshi kwandikisha umwe gusa ishobora kuba rihimiriza kandi umuntu afise umwe mugataramwandikisha imwe twita gucikiza kuko muri iryo tegeko nababwiye muri iryo bwirizwa ryo mu mwaka uheze ku ngingo ya 42 baravuga yuko umuntu acikize ashobora guhanishwa umunyororo w'amezi 3 kongera agatanga n'ihadabu ry'amaheri 100,000 umva ko yo kwirirwa aratanga ayo mafaranga yongera apfungirwa ubusa kandi bibaniye mu mutekano numva yoja kwiyandikisha hanyuma agaheza bakabana neza nkuko nyene amategeko akabemera akongera kemera uwo mugore ko ari uwo mugabo hanyuma n'abana bazobyara amategeko akabemera ko arabavuka kuri abo bantu babiri.
Ego mehmura kozereka batumirire gato amate hanyuma turabandanya ikiganiro.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio ijwi rya Amerika ababana batu batanditswe mu mategeko bahawe ikiringo cy'amezi abiri kugira batunganye ivyabo mu miryango yabo umutumire ndyanatori ndayishimiye harongoye kafobe urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi na Terence Ntayiraje tutashoboye kuronka akora mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu turafise Kazungu kuri telefone Kazungu mwiriwe
Niwe neza.
Yego me muhagaze he mwifusa gushikiriza iki?
Yego turi mu Burundi hanyuma narese ibibazo bishika bibiri kimwe ndakibaza kimwe nari kukibaza umutumire yaserukiye leta nuko atashitse ngaho mugabo na ndashobora kukibaza hanyuma uwari ngaho akagira ico akivuze ko nawe uko acumba. Kiri kimeze uko hariho aba hariho abantu bo mu kibano tuba tuzi aya yubatse n'abagore babiri ufate n'umugabo umwe yubatse n'abagore babiri abo bagore babiri hari uwa mbere bashobora kuba barashwanye bakahukana mugabo akahukana basitaniye abana hakaba n'uwa kabiri yazanye ariwe kesho usanga ariwe yitaho ko none amategeko azoba akingira uwazohitamwe muri abo babiri uwazohitamwe ati jewe ntikubana amategeko none ko azoba akingira uwazoba yahisemwo ko babana n'abo bana biwe abo bana b'uwo wa mbere bahukanye ntaco azobafasha ko azobafasha mu byo bagenerwa kuronswa byo kubarera aho ni mu butunzi boba bafise muri uwo muryango hanyuma ikibazo nacyo mbaza uwo mutumire ari ngaho mbega iyo murabye ingene ingo n'imiryango byo mu Burundi byifasha uno munsi mubona iri tegeko ry'umukuru w'igihugu rimaze kuza rikaja mu ngiro naho tubona n'ayandi mategeko ya yatowe n'inama nshingamateka nayo nyine amwamwe agasinywa ko n'umukuru w'igihugu tubona amwamwe ataraja mu ngiro none mubona iri rizogira ikintu kinini yari ririfashije mu kuja mu ngiro kwaryo mubona eske rizoja mu ngiro ry'ikintu ririfashije na cyane cyane mu gateka k'umwana iyo murabye ingene uyu munsi ingo zimeze nico mbaza uyu musonte yari aho
egome murarangije
ego
ego mereka dusabe anatori ndayishimiye mu ishure Kazungu
eko Kazungu abajije ibibazo bikomeye ikibazo cya mbere ataba umugabo afite abagore babiri umwe akaba yaramu barahukanye hanyuma akazana uwundi bicoca bigenda guti ko niyahitamwo uwa kabiri kuri uwo wa mbere abana babyaranye rero namubwira yuko uwo mugore wa mbere nibaba bari barubatse biciye mu mategeko uwo mugore wa mbere niwagumya uwo mugore wa kabiri nawe arahetsa aka tubiri wabo canke akaraba handa bararoye mugabo kuko nari nabivuze kare nuko muri iryo tegeko bogerageza bakaraba ingene uwo mugabo yofasha uwo mukenyezi n'abo bana kuko nabo nyene barafise uburenganzira bwo kubaho no kubaho neza uko baba bamwamuka ko nawe nyene ntiyobata mugabo uwa mbere niba bari barubakanye neza n'uwo bazogumana hanyuma rero mu gihe basoba bari babanye barubakanye mu mategeko urumvaho rero arafise uburenganzira bwo guhitamo uwo ashaka mugabo icyari cyiza yuko yohitamo uwo kabiri ariko Jewe nkaguma saba yuko nabo bandi abo bana n'uwo mukenyezi boronka ingene babaho. Ucerekeye naho ico bofasha abana, ereka burya iyo umuntu afise abana benshi biraheza bikanamugora n'ingene abafasha bose. Mugabo ico dusaba nuko umuntu w'umugabo yoba yarabyaye abana yogerageza kubarera bose ku buryo bungana, naho yoba afise duke tukabo twa bose, kubera bose barafise uburenganzira bwo kubaho. Hanyuma yarabajije ikindi kibazo cya kabiri, yavuga ati none iryo tegeko ryo rizoza rifashe iki, babona n'ayandi mategeko ahora aba mugabo bikagorana ingene ajya mu ngiro. Ayo makenga nati dayasisi, kuko hariho amategeko menshi mu Burundi ubona meza afashe ibintu byinshi, mugabo mu kuyashyira mu ngiro bikagorana. Ko rero tutaronse uwo muntu w'umushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo atubarire icyo bategekanya, reka twizigire yuko bizoja mu ngiro. Hanyuma rimaze kuja mu ngiro hoho koheza tukabona icyo rizanye cy'akarusho, kuko abantu bamaze kwandikwa, abacikije bakandika abo bagore babo, hanyuma haba hariko haraza intumbero nziza mu gihugu, abantu bagaheza bakamenya icyo basomera.
Ego, mu ruhande rwa Kafobe hari icyumviro mwa mufise mu hotel ya leta mu bijanye n'ishyirwa mu ngiro cyanke mu ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko nko guhimiriza abakenyezi bagenzi banyu?
Twebwe twari dufise mu byo twishinze gukora muri uwo mwaka aza kwigisha rya tegeko nakubwira ryo mu 2016, uko iyo ngingo isohotse twe twibaza yuko ari ingingo iri kwifasha ngo iri tegeko rije mu ngiro, kuko ni itegeko ririmo n'ibyo bibuza guharika bikabuza kugira abagore benshi, ariko twari twarindiriye yuko ababijejwe babanza kurishyira mu rurimi rw'Ikirundi kugira ngo tubone kuvuga mu rurimi twese twumva. Tukaba twibaza yuko abashira amategeko mu Kirundi boba bari mu kubiheza, natwe tukaca dufata rero icyo gikorwa cyo kwigisha iryo tegeko abantu kugira ngo umwe wese amenye icya uruhara rwiwe, icyo arekuriwe n'itegeko n'icyo itegeko rimubuza. Hanyuma twebwe tuca twibaza yuko iryo tegeko rimaze kujya mu ngiro rica rituma bya bindi twahora tubona ingorane ziri mu rugo, abafatwa ku nguvu, abirukanwa, abana bamariko barayerera kubera ababyeyi batandukanye, tukaca twibaza yuko ibyo byose bizoheza bikagabanuka. Ariko rero ntituca tubyitega itegeko risohotse umunsi, ntituca tubyitega ejo, kuko ibintu byose urabona nk'ibi iye n'itegeko rije rituma abantu bahindura ingendo. Burya rero itegeko ikintu cyose kiza gituma umuntu ahindura ibyiyumviro rigenda buhoro buhoro bikagenda buke buke, ugaheza rero tukitega yuko byoduha icyizere cy'uko nko mu 2018 byaba byatanguye kuba byiza gushika mu 2020, hanyuma bikagenda gutyo.
Egome, urakoze. Reka duhe akanya Juvenal nawe. Juvenal mwiriwe? Egome, mwifuza gushikiriza iki?
Imiryango yaza kwandikisha kugira ngo bamenye yuko babandikiwe amategeko nk'abarongoranye batandikiwe amategeko. Ye icyo nagomba gutekereza nagomba kuko uwo muryangaji atage ngomba nse aba uwo muri Kafobe
abandanira humiriza kubera ibyo ngorane ubuzima nomubaze nehose ugisanga kubera ahantu nkagiye nk'ahantu merereye abana barahera ku bisi ku mashuri ugasanga barahera kandi nta kindi kibazo gihaye kibahereza baba bagomba kujya kuba ku bigo ndetse bagataka kibaka haranagera rero ibyo bigatuma rero ingorane mu miryango itaziguma yiyongera bashaka ndababaje rero yuko icyo bariko barakora kugira ngo nabo bana nabo babahimirize kugira ngo abo bana nabo bajye kubaka ingo zitaragera hataragera kubituma ingo zisambuka ubundi zitabise.
Abana uvuga ni abana b'abigeme bajya ku bagabo bubatse cyane
cyane cyane abana b'abigeme ndetse nyine usanga bajya nko ku bagabo bubatse kuko abo bandi abana bari mu rugero rumwe bubu naho usanga bahera ntibahuta birukiye bajya kurongera bo barongera kurongera amahera kuko ntibashobora kubera badafite amahera akwiye kugira ngo babatere mu muryango.
Egome ya kumvise reka twakire kandi Prudence arabishurira hamwe. Prudence mwiriwe?
Yego mwiriwe neza.
Egome Prudence mugire icyo mushikirije namwe.
Yego nagira mbaze gatoya nko kubijyanye no kwandikwa. Akenshi bica bijyana no gukora nk'urubanza ko akenshi umuntu aravuga ati sino kwandikwa gutyo gusa ntakoze urubanza ngo abantu babibone kandi akenshi imiryango y'ino i Burundi akenshi irakenye. Ndagira mbaze nuko taronsa abatumire bose nimba nta kintu cyashyizweho cyo guhimiriza abantu kugira ngo kibafashe nko kubafasha kugira babyijukira ari benshi cyane baze babiburumbiye kugira ngo bibafashe muri ubwo bukene barimo kugira babyitabire ari benshi. Icyo ni cyo kibazo cyanjye cya mbere. Hama ikigira kabiri nagira mbaze nko mutumire ubu abakobwa ni benshi cyane abahungu ugasanga ni bake none iryo tegeko nirijyaho hari abakobwa bazohava babura abagabo bizogenda gute bobo bazoba babaye abandi? Murakoze.
Egome kuri iki kibazo nyine hari n'uwanditse avuga ko abagabo benshi bafunzwe, abagabo benshi bafuye mu ntureka igihugu cyahitiyemo, abakenyezi abakobwa nibo benshi. Iki kibazo reka Anatoli ndayishimiye agira icyo kivuze ko Anatoli mubanze mu ishure Juvenal hanyuma mutandukire Prudence.
Eko murakoze. Juvenal numvise ko abazi ibibazo bikomeye ati wo mpinga bakaho cyangwa abahungu ni bake tugereranije n'abakobwa birashoboka mbere no mu byandiko duhora tubona bijya bita ankete duhora tubona yuko abakobwa ari benshi ku bagabo. Ariko rero nagira imvuge nti abakobwa bose bahora bahereza kurongorwa nkuko n'abahungu bose badahora bahereza kurongora. Rero ntidushobora guharura ngo tuzogire ngo umukobwa n'umuhungu ngo babiri babiri ntituzobishobora kuko sitwebwe dukontrola turi dutegeka ingene ibintu bigenda. Hariho rero abo abari benshi bazokwama ari benshi hanyuma bari bake nabo babe bake
ndetse n'amategeko y'igihugu ntabyemera bandanye.
Icyo rero nicyo cagituma turenga ku mategeko y'igihugu atubwira yuko umugabo umwe ku mugore umwe ngo ni kubera abo bakobwa babaye benshi. So nkibaza yuko twebwe aho duhagaze ni uko umugabo agira umugore umwe hanyuma akamwandikisha imbere y'amategeko kugira ngo ashobore gukingira uwo mugore akingirwe n'amategeko, umugabo akingirwe n'amategeko, n'abana bazobamuka ko bakingirwe n'amategeko. Hanyuma Sudansi nawe ati iyo banditswe baca bashaka kugira urubanza bimwe namye mvuga by'uguhindura ingendo. Ereka abantu bibogira imanza kandi babona badafite uburyo bwo kugira izo manza. Mugabo ugiye kwandikisha uwo mwari kumwe mumaranye n'imyaka n'imyaka, byari binakenewe yuko baca bagira izindi manza ngo bagire iminsi mikuru wo kwandikwa. Gikuru nuko baja kwandikwa na kare ubu uye murabona yuko ubukene si buke. Hanyuma urabo bigeme, abo bigeme nyene naho bapfutse ngo ni bake, niko ni bake nizo ni benshi bambe gusugereranije nabo bagabo. Abo rero ubuntu buguma ari ubuntu, ntiwoca wiyumvira ngo ko babaye benshi ngo reka tuzane abagore benshi. Hari ikintu nagomba mvuge kijanye na nabo bana babigeme bavuga yuko baza baraja gusambuza ingo. Nibyo barazisambuza kandi turabibona kandi ntitubishima. Mugabo n'abagabo tibera kandi saba marayika nibo baba novuga babakwega kwega. Burya ni gake umwana w'umukobwa ari watangura kugenda agahanga umuntu w'umugabo angana nka se kugira ngo amusabe ayo mafaranga niyo aba yarakeneye. Ntawe turabibona kenshi n'abagabo babakwega kwega, aratangura akamwunguruza akamugurira telefone akamugurira ifanta hanyuma buhoro buhoro. Nicyo gituma nagomba kuvuga ngo kugira ngo ibi byose bishoboke abantu b'abagabo bari bakwiye kubanza bagahindura ingendo bakubahiriza abo bana b'abakobwa bakabafata nk'uko ari ababo kujya bubahiriza ababo. Ntibagire ngo ujya n'uwa murundi umwana w'umukobwa wamubone ko ari nk'uwiwe hanyuma bareke kudahara mu kwega kwega, kuko nibyo byose abagabo batabifisemo uruhara nta na kimwe coshoboka.
Reka ntaguciriyemwo muri abakenyezi mufise abakobwa mu ngo zabo zanyu murambabarira mwavyaye, mufise imisore murambabarira mwavyaye, ariko naho nkuko bivuze abagabo barifisemo uruhara, mbega abavyeyi bo baracafise umwanya wo kuvuga n'abana kugira ababereke iyo mitego iri imbere yabo?
Ngira no hapa niyishira ku ruhande rwanjye, ariko tugiye turaraba ubuzima bw'ubu usanga umwanya ari muto
munyarutse
ko ababyeyi bicarana n'abana ngo bayage. Mugabo babigize umugambi uwo mwanya urashobora kuboneka.
Yego.
Hanyuma n'ikindi burya abana nk'ubu urabona umwanya munini bawumara ku mashuri, abagiye mu mashuri n'abatejwa amashuri, abigisha, abayobozi nabo nyene boheza bagafasha kugira ngo baze baratanga izo nyigisho buhoro buhoro, twese tugasenyera ku mugozi umwe kugira ngo dushobore guhindura abantu twese tubeho neza.
Egome murakoze Anatoli ndayishimiye. Reka ndabashimire ninaha turangirije ikiganiro cyo kuri uyu mwanya muri isanga ku bakenyezi. Turashimiye rero abagize uruhara muri kiganiro, abagize ico baterera umutumire ndetse n'uwadufashije kushyira hamwe ikiganiro Inosa Kimenyi. Ndese namwe mwese mwari ko murakurikirana ikiganiro, turabahaye ikazi mu bindi biganiro bica ku ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, ibiganiro byacu birabandanye.